Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2014. Nshuti zacu mwaramutse neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ikibazo nyamukuru uravye mu migwi ya Afrika niko ni migwi ifise abakinyi hanini bakina mu bihugu vya Buraya, ariko naho bakina Buraya si benshi, usanga bari ku rwego rwa mbere uko ari abakinyi ntayegayezwa mu migwi yabo benshi, usanga ari abakinyi bakina mu migwi ibayabaye.
Uwo ni Desire Hatungimana, umunyamakuru wa siporo, aravuga ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Ni umusogongero w'amakuru yo mu kanya. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino, mwayateguriwe kandi muragezweho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Waramutse neza Thomas Kamirindi, ndabaramukije namwe mwese, turamukanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Dutanguriye makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Iraq. Icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hatangaza ko vyibonekeza ko imfashanyo yihuta ikenewe muri Iraq, ariko ntiyatomoye neza iyo mfashanyo yo tangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariyo. Umushinga nahe Biden yabishikirije hejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimo mu gisagara cha Brasilia, aho yabonanye na Perezida wa Brazil Dilma Rousseff. Yongera avuga ko abanye Iraq bakwiye kuja hamwe kugira bahagarike ubwicanyi bufatiye ku moko. Abategetsi ba Iraq batangaza ko abanyororo bashika kuri 44 bahitanywe n'igitero cyabaye ku ibohero riri mu gisagara cha Bakuba. Inzandiko zasohowe ejo ku munsi wa kabiri ziri kubiri n'iryo tangazo ku kibazo cuwishe abo banyororo niba bishwe n'umugwi wabitwaje ibigwanisho canke inzego zijejwe gucungira umutekano. Ivyegeranyo vyashikirijwe n'ibiro bijejwe gusuzuma ukuntu abo banyororo bapfuye zitangaza ko vyibonekeza ko bishwe n'amasasu yo mu gahanga canke munda barashwe n'umuntu yabari hafi yabo cane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ingingo yo kutarungika abasirikare kugwana muri Iraq, ariko Perezida Barack Obama yasohoye itegeko ryo kurungika abasirikare 275 gufasha urwego gucungira umutekano w'abakozi ba ambasade ya Amerika n'abandi bakozi b'Abanyamerika bari i Baghdad. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayifashe umwe mu bakekwa kuba bagize igitero ku nyubako ya ambasade ya Amerika i Benghazi muri Libya, hagapfa ambassadeur Christopher Stevens n'abandi banyamerika batatu. Ejo ku munsi wa kabiri ibiro by'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko akagwi kadasanzwe k'abasirikare b'abanyamerika kafashe Ahmed Abu Katala ku munsi wa Mungu hafi y'igisagara cha Benghazi. Amakuru atangazwa avuga ko ubu Katara ari mu maboko y'igisirikare mu bwato bugwanira mu mazi, ahari karabazwa ibibazo nyuma yaho akazorungikwa n'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucigwa urubanza muri sentare y'imanza zisanzwe ku vyagirizo vy'ubwicanyi. Perezida Barack Obama tangaza ko ari we yatanze uruhusha rwo gukurikirana no gufata Katara, akavuga ko uwo mukozi w'iterabwoba azokubitwa n'inkoni mu gahanga n'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganje jejwe imigenderanire n'amahanga icyo gihe igitero caba, mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu kuri channel ya televiziyo y'Abanyamerika CNN yavuze ko gushika n'ubu agifise ibibazo byinshi ku byabaye muri icyo gitero, akavuga ko habaye ibintu bitumvikana byinshi na gato kandi ko byari ibihe bitoroshe. Hillary Clinton yongeye avuga ko yizeye ko ifatwa rya Katala rizotuma haboneka inyishu zitari nke ku bibazo vyerekeye abateguye ico gitero n'imigambi bari bafise. Umugwi A mu mikino y'igikombe c'isi cy'umupira w'amaguru, ekipe ya Mexique yaraye ihanganye na Brazil mu mukino waheze hata gitsindo cinjijwe n'impande zompi, match yaheze ari ubusa ku bundi. mu kibuga ciswe Castelao mu gisagara ca Fortaleza, ekipe ya Brazil yakomeje kunanirwa kwinjiza igitsindo mu igori yari icunzwe na Guillermo Ochoa wa Mexico. Umukinyi akomeye cyane wa Brazil Neymar yara hakije ibitsindo mu gice ca mbere n'ica kabiri, ariko byose byaguma bihagarikwa na Ochoa. Umugwi A, Cameroon na Croatia biraza guhangana kuri uno munsi wa gatatu mu mukino uza kubera mu gisagara ca Manaus. Tubibutse kandi ko mu ndwi iheze Brazil yatsinze Croatia, Mexico nayo itsinda Cameroon. Ejo kandi habaye imikino ibiri mu mugwi he. Ububirigi bwakinanye na Algeria butsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe mu kibuga cy'umupira w'amaguru mu gisagara ca Manerao mu ntara ya Belo Horizonte. Umukinyi Marouane Fellani niwe yanganishije ibitsindo kimwe ku kindi nyuma y'iminota 70 umukino utanguye. Dries Martin atsinda ikindi gitsindo haheze iminota 10 uwo mukino ukaba ubaye uwa mbere Ububirigi bukinye mu mahiganwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru haciye imyaka 12. Muri Nigeria naho abanyagihugu batangaza ko ejo ku munsi wa kabiri habaye igitero cya bombe cyaturitse mu nyubakwa yarimo abantu bariko bararorera imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Nta makuru aratangazwa kuba bapfuye muri ico gitero cyabereye mu ntara ya Damaturu, ariko ibitaro biri hafi yavyo bitangaza ko hariho abatari bake bahakomerekeye. Damaturu ni umugwa mukuru w'intara ya Yobe imaze igihe kitari gito iri ifise ibitero bibako bitewe na Boko Haram, umugwi w'iterabwoba wo mu idini rya Kiislam. Uwo mugwi Boko Haram umaze kwica abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva batanguye ibitero vyabo haciye imyaka 5 bari mu migambi yo kugira ngo bashinge intwaro ihagaze ku mategeko ya Kiislam akomeye cyane mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Uwo mugwi ugira ibitero ku mashure, amashengero, imisigiti, ibibanza bitegurirwamo ibintu byinshi biba biri kumwe n'abantu.
Oriane urakoze kuri ayo makuru tugejejeho. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho inkuru nyamukuru. Mu Rwanda, urukiko rukuru rwa gisirikari rukomeje urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be. Umushinjacyaha niwe ugifite ijambo. Iyi nkuru twayiteguriwe na Sumuta Kaboyi.
Ubwo iburanisha ryasubukurwaga, ubushinjacyaha bweretse urukiko ikimenyetso cy'ubutumwa bugufi bwanditswe kuri telefoni ya Joseph Nshimiyimana bivuga ko yahoze muri FDR yandikiranaga na Lieutenant Joel Mutabazi ku bikorwa byari bimaze gukorwa haterwa grenade mu isoko rya Kicukiro, grenade yahitanye abantu abandi bagakomeye. Lieutenant Joel Mutabazi yavuze ko ubwo butumwa atabwemera, maze asaba ubushinjacyaha kwerekana telefone ye yari atunze, maze ubwo butumwa bukagaragazwa hashingiwe kuri telefone ye. Yongeyeho kandi ko atari umwicanyi, ko adashobora kugirira nabi Abanyarwanda. Iburanisha ry'uyu munsi ryanakomeje ku witwa Ngabonziza Jean Marie Vianney. Uyu we yahoze aba mu Burayi, yaje kuvayo ajya muri Uganda, aregwa kuba yarashinzwe kwamamaza ibikorwa bya RNC na FDLR. Gusa we yemeye ko ari umuyoboke wa RNC, ndetse ko yanashakaga abayoboke b'iri shyaka ritaremerwa mu Rwanda, ariko atigeze ajya muri FDLR. Gusa mu nyandiko mvugo yakoreshejwe imbere y'ubushinjacyaha, yemeye ubwo ko yashakaga abayoboke ba RNC nyuma akajya abajyana mu myitozo muri FDLR. Ngabonziza Jean Marie Vianney wavuye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1988 yabwiye urukiko ko yumvaga iby'abantu bavuye mu Rwanda bavuga, ndetse yanabonaga uburyo ngo Kayumba Nyamwasa yahunze na Theogene Rudasingwa ngo agahita avuga ko ibintu mu Rwanda byacitse. Yaje no kubwira urukiko ko FPR yacitsemo ibice kubera abo yita ko ari abarwanashyaka b'imena bahunze. Ngabonziza yavuze ko yamamazaga amatwara ya RNC yavugaga ko igamije gutabara Abanyarwanda. Mu nyandiko yatangaga hari izavugaga ko u Rwanda rutegekwa n'agatsiko, ko harihirwa abana b'abatutsi, abahutu batiga, ko abaturage bajujubijwe babuzwa guhinga ibyo bashaka, bakavuga ko ibi yagendaga abikwirakwiza mu bayoboke yashakiraga RNC, kuko yakekaga ko ibyo abava mu Rwanda bavuga iyo bahunze ari byo by'ukuri. Avuga ko aramutse agize amahirwe yo gufungurwa akava muri gereza, yavuga ubutegetsi buriho mu Rwanda neza. Uwunganira Ngabonziza Jean Marie Dieudonné yabwiye urukiko ko bitewe n'imyaka Ngabonziza yari amaze mu mahanga bishoboka ko yibwiraga ko kwamagana ubutegetsi buriho atari icyaha ko kandi ibyaha aregwa byo gushaka kugira nabo ubutegetsi buriho ntabyo yakoze kuko nta butegetsi yigeze arwanya gusa urukiko rwibukije uregwa ko hari aho yemereye mu nyandiko mvugo ko yashakaga abayoboke ba RNC bakajyanwa gutorezwa mu mashyamba muri FDLR ko kandi nta kindi cyagombaga gukurikiraho kitari ugutera u Rwanda. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uru rubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be rurakomeza uyu munsi mu rukiko rukuru rwa gisirikari i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika. Nshuti zacu nkuko mubizi, imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cya 20 irakomeje muri Brazil. Bagenzi bacu Fidele Niyongabo na Desire Hatungimana baratubwira uko babona iyi mikino.
Desire Hatungimana, mu gihe igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya mu gihugu cya Brazil, inkino zimaze kuba gushika ubu, ibitsindo byinjira ari byinshi, hari n'ibitangaza, imigwi isanzwe ari ibihangange yatsinzwe ibitsindo byinshi, kandi ko ndavuga nka Portugal yatsinzwe ejo n'Ubudagi, ibitsindo bine ku busa, mu minsi iheze naho Espagne yatsinzwe n'Ubuholande, ibitsindo bitanu kuri kimwe. Mu rukino ruriko ruba mu mwanya tukabona mu gihe igice cya mbere rukino cyarangiye Algeria ifite igitsindo ku busa mu rukino iri kikina n'ubiri muri rusangi izinkino zibona gute gushika ubu
muri rusangi ni inkino zibere igisho kuko bujya mu mpira w'amaguru iyo hari ko arinda ibitsindo byinshi niho abarorerezi babona ko bari mu munsi mukuru abarorerezi niho babona yuko koko bariko bararaba inkino naho rimwe na rimwe bibabaza bariko baratsindwa ariko kenshi bariko bararorera badashyigikiye nk'iyo migwi urabona ko nk'aho bijya bivuga nari muri Brazil by'amatsinzuye bajya abantu bo bahagi yasamigwe bashyigikiye bajye kuraba gusa icyo twakwita mu gifaransa spectacle hamasinzira ibitsindo byinshi biraheza bikabaryohera cyane kuko niho ubona ubuhinga bw'imigwi ni ukuvuga rero njyewe ngiye kuraba muri rusange iyo higanwa ariko abera mu gihugu cya Brazil ni higanwa ariko ryagenda neza cyane aho higira ibitsindo byinshi ariko ni higanwa kandi ririko rirabamo ibitangaro ariko riratangaza abantu ugiye kuraba imigwi y'ibihangange ikindi ibitsindo bitanu kujya kwa Espanye ibitsindo bitanu ukaraba Portugal ikindi ibitsindo bine ikigiye na kimwe hanyuma ugasanga ni imigwi nka imigwe zageze mu gitaka kibi cya nyuma ziriko ziratsindwa n'ibihugu bya Costa Rica ibihugu bidasanzwe bikomeye ku magabane w'intare n'ibintu rero biriko biratangaza abantu n'abanatanga bakwiyata imbega ubwo ibyo bazimbajije bishobora guhinduka ko imigwi ikomakomeye baha amahirwe ubwo niko bizogenda ariko nta wosa afatiraho umugwi wose bakazira inkino zibiri zibiri ibintu bishobora guhinduka ku nkino zibiri uwatsindwe mu rwa mbere agatsinda zibiri zikurikira ugasanga arakeyaje imbere ariko icyo tumaze kubona ni uko kugeza ubu hari imitangaro myinshi kiryoshye akaba ibitsindo byinshi mugabo kindi nacyo ni uko tugiye kuraba nko mu migwi ya Afurika usanga koko imigwi ya Afurika igiye kuraba umupira wabo naho Cote d'Ivoire yatsinze Algeria ikaba iri kubifatamo neza imbere y'Ububiligi bufite abakinnyi b'ibihangange ugiye kuraba Afurika imigwi yagiye muri Afurika ikwishyuriye ho gatoya tubona yuko umwumvu udahavuba mubi cyane
ni ikihe kibazo witegereje neza ku migwi yerekeye akarere ka Afurika ni ikihe kibazo nyamukuru
ikibazo nyamukuru uravye mu migwi ya Afurika niko ni imigwi ifite abakinnyi hanini bakina mu bihugu bya Buraya ariko nta bakinnyi buraya n'abakinnyi atari abakinnyi usanga si benshi benshi usanga bari ku rwego rwa mbere yuko ari abakinnyi ntayegayezwa mu migwi yabo benshi usanga ari abakinnyi bakina mu migwi iba yabaye hariho mbere n'abakinnyi basanzwe bakina icyaro cya kabiri i Buraya ugiye kuraba rero mu bindi bihugu batororokana mu mahiganwa atandukanye usanga bafite abakinnyi mbere hari imigwi iyo udatangura mu kibuga badashobora no kuguhamagara kandi aho urusanzwe uzwi ko umukinnyi asanzwe akomeye muri Afurika rero ugiye kuraba niko abakinnyi barahari mugabo ntituragera kuri rya rwego rw'Iburaya hanyuma no kwitegura muri Afurika ari ingorane zikomeye cyane babonye nk'umugwi wa Cameroon byawushyikiye bakabanza gupfa ibintu by'amafaranga bakagenda habanje kuvuga amaruru bakagenda batiteguye neza kubera induru z'amafaranga ugacyasanga bashyize hariyanya urukino rwa mbere babananiye bagatangwa kuba amajambo menshi avugwa n'abakinnyi ba kera bajya bahojemira bavuga yuko umumenyereza wabo atabyifatamo neza bagatanga umutera amajambo kenshi ugasanga ni kumurenganya kuko baba bifuza na byo bibanza arimwo kubera muri Cameroon kugeza ubu batumva ukuntu ihanganye byatumye muri rya mugwi atari byo babimenyereza umugwi se kuragiwe Cameroon nkuko biriko biraba muri za Nigeria na za Ghana ni ibintu muri Afurika ni ingorane nyinshi cyane bituma
yaho idakomera gose gutera imbere kandi ugiye kuraba no muri gikombe cy'isi yose gushika mbere mu kicya kane gice cya nyuma aho Ghana yari yatsema ka 2010 tuzoba ari gusana igihamana
naho ku rukino rw'ejo hagati ya Ghana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika warubonye gute
ni urukino abantu benshi bari bizeye ko Ghana igira nk'uko byahora bigenda kubera Ghana mu nkino zose yari imaze gukina igikombe cy'isi yose igahura na Leta Zunze za Amerika ko rimwe yaratsinze Leta Zunze za Amerika ikindi gihe baranganya mugabo bagiye mu byo bita za prolongation n'ubundi Ghana akaho kana insinzi ariko ku munsi w'ejo warabonye ko Ghana nta kintu na kimwe yo bari gisumbya mu gwa Leta Zunze za Amerika bikaboneka rero yuko Ghana ugiye kuraba neza abakinnyi bayo mu mwaka 2010 kuraba na buno munsi nta wuzi ko ari kubera ba Samoa Giane bariko barasana bariko barakura nta wuzi ko iyindi migwi baratendere kubasumbya mugabo gusa ikimaze kuboneka nuko hajyanya ujya mumenyereza Jurgen Klinsmann ajya muri Leta Zunze za Amerika ariko arahindura ibintu cyane gose kandi abantu benshi bakurikira iby'umupira barabona yuko Leta Zunze za Amerika y'umwaka 2010 ni uno munsi hari ubudasa bunini cyane ahubwo mbere ugiye kuraba ushobora no gukina umupira ugasanga iri kwiraza mu bibanza yegera na bujya Portugal yatakaje cyane gose nta kintu na kimwe cyerekana ko Portugal igomba imbere ya Leta Zunze za Amerika cyangwa Ghana ni migwi tubona yuko nka Leta Zunze za Amerika ifite amahirwe igihe ubandanye ukina umupira yakinye uko ishobora gutera ijya imbere
naho ku nkino ziza kuba mu kanya Brazil iza guhura na Mexico mu rukino rw'inyuma yaho naho Uburusiya uza gukina na Korea y'Epfo uzibona gute izo nkino
izi nkino Brazil hajyanya imaze gutaro gutsinda urukino rwa mbere yatanguriye ko ica igira icyizere gikomeye gose cyo bita confiance bakinnyi bakaza bavuga bati urukino turukine nka finale turutsinze tutatahukana intsinzi ariko nicyo kimwe na Mexico mugabo ugiye kuraba ku papuro Brazil irasonja kose abakinnyi mu gwa Mexico ariko rero no mugwi twabonye uhagarara neza ukina neza mbere ugiye kurabutsa n'abakinnyi beza cyane 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 b'abasatirizi mugabo rero ufite abasatirizi beza Brazil bijya nayo inyuma niho ikomeye mbere no gusumba ahandi hose abakinnyi bayo b'inyuma barakomeye gusumba mu zindi mpande nicyo gituma rero nibaza yuko uno munsi Brazil urukino rwa Mexique ishobora kurukina neza gusumba mbere no gukina na Croatia igatahukana intsinzi naho Mexique nayo nyene yerekanye isura nziza cyane ariko imbere ya Brazil nibaza yuko itaza kuba byoroshe urukino rwa Korea n'Uburusiya Uburusiya ni igihugu kimenyerezwa n'umuhinga akomeye cyane Fabien Capello amaze igihe ariko akimenyereza hanyuma akinisha abakinnyi cyane cyane bakinnya mu mahigo akomeye hariya mu Burusiya nyine abakinnyi bazinanye imigwi yo muri CSKA Moscow Dynamo Kiev imigwi ikinira hajya nyene ikomeye cyane bakavuga bati bikaboneka yuko rero urabye n'abakinnyi arabafite abakinnyi beza kubera hajya amahiganwa yo mu Burusiya turayakurikira turabona ko bafite abakinnyi beza muri Ligue des Champions bigenza neza Uburusiya burahagwa ibice byinshi bishika nka 80 kugira ngo bitahukana n'urukino imbere ya Korea atabakinnyi bihanganye ifite yerekana ko Uburusiya ari mu gukomeye uno munsi gutsinda atagihamana kizo bakirimo
urakoze yari Desire Hatunimana umenyeshamakuru akurikirana ibyerekeye inkino akaba yoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru kuza kwitirana inkino mu Burundi twako tuvuga ku gikombe cy'isi yose ku ibintu byifashe gushuka urakoze kuri ikiganiro
urakoze nawe in this place there's no space for fear or sorrow is it
true that you want it Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya wa cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Edi Rwema.
Imyaka ijana ishize mu 1914 John Lewis wabaye umukinnyi w'icyamamare mu mukino w'iteramakofe nibwo yavutse hafi y'umujyi wa Lafayette uri muri leta ya Alabama hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa John Lewis ikaze mu kiganiro Amerikana. Amazina nyayo y'uyu mugabo wabaye igihangange mu mukino w'iteramakofe ni Joseph Lewis Barrow, ariko akabazwi cyane nka Joe Lewis. Uyu mugabo yavukiye mu muryango ukennye cyane, ise umubyara akaba yari umukozi mu mirima y'ipamba. Nubwo yavukiye muri leta ya Alabama, Louis yakuriye mu mujyi wa Detroit muri leta ya Michigan. Yatsinze umukino we wa mbere nk'umukinnyi wabigize umwuga mu mwaka w'1934. Uwo mukino akaba yarawutsinze akubise uwo barwanaga ntabyuke, cyo bakunze kwita knockout cyangwa KO. nubwo yakomeje gukina ndetse akanamenyekana cyane, Louis yaje gutsindwa n'umudage Max Schmeling mu mwaka w'1936. Iyi ntsinzi ya Schmeling abagize guverinoma y'abanazi bayifashe nk'ikimenyetso cy'ingufu z'Ubudage. Mu mwaka w'1937, Louis yahuye n'umunyamerika James Braddock mu mujyi wa Chicago. Icyo gihe Braddock niwe wari ufite umudari w'isi mu mikino w'iteramakofi kuba afite ibiro byinshi. Louis yaje gutsinda Braddock ku nshuro ya 8 y'umukino ndetse yambikwa umudari w'umukinnyi wa mbere ku isi. Nubwo yari amaze kuba umukinnyi wa mbere ku isi, Louis yanze ko bamwita champion atarihimura ku mudage Max Schmeling. Abo bagabo uko ari babiri baje guhura mu mwaka w'1938. Icyo gihe uyu mukino ntiwatinze kuko Louis yahise akubita Schmeling ikofi ararambarara ananirwa kubyuka. Uwo mukino niwo waje kugira Louis icyamamare ndetse unahesha ishema umunyamerika aho yari hose. Dore uko uwamamazaga uwo mukino yabivuze.
Crashing right and Schmeling is down for the third time. There's a towel torn in from his corner. It's all over.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Nyuma y'iyo ntsinzi yo mu mwaka w'1937, Louis yakomeje kuba umukinnyi wa mbere ku isi mu mikino w'iteramakofe igihe kirenga imyaka 12. Icyo gihe yatsinze abakinnyi benshi barimo Lou Dover, Tony Galletto, Gus D'Orazio, Buddy Baer na Johnny Paycheck. Mu mwaka w'1949, Louis yahagaritse gukina, ariko kubera ibibazo by'imibereho n'amadeni yari afitiye Leta, yahisemo kongera gukina mu mwaka w'1950 n'umwaka wundi wakurikiyeho. Ariko icyo gihe cyose ntiyashoboye gutsinda umukinnyi Rocky Marciano. Joe Louis yitabye Imana mu mwaka w'1981. Shuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi n'ahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe nanjye Edi Rwema.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umurwi urwanya ubutegetsi The Islamic State of Iraq na Levant urabandanya ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cya Iraq. Naho muri iki gihe hari amakuru avuga ko uyu murwi uriko uragabanya ibitero byawo wahora ukora mu ntara zo mu manuko bw'igihugu. Hari n'ayandi makuru avuga ko uyu murwi wigaruriye izindi ntara ziri ku rubibe igihugu cya Iraq gihana n'igihugu cya Siriya. Hari n'ayandi makuru avuga ubwicanyi bukomeye bwabaye mu gisagara cya Tikrit uyu muhari waheruka gufata. Umurwi ISIL wonyene wivugira kumaze kugandagura abashia b'abanya Iraq b'abasirikare bagwanira mu kirere 1,700. Umuvugizi wa Departement d'État America Jen Psaki yavuze ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'uyu murwi buteye agahinda kandi bwerekana ukuntu uyu murwi ugizwe n'ibinywa amaraso. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kwemeza ayo makuru ariko aratangazwa, umwe mu migambi mikuru yo murwi ni ugutera ubwoba mu mitima y'abanya Iraq hamwe no kubiba amacakubiri afatiye ku idini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamirije ubwo bwicanyi kandi zirifatanije n'abanya Iraq bose mu gutera ivyatsi ubwo bwicanyi. Abakora ibitero by'iterabwoba bakora ubwicanyi bukabije nk'ubwo n'abansi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abansi b'igihugu cya Iraq kandi n'abansi b'amakungu yose. Ibyo birerekana ko abategetsi bose mu gihugu cya Iraq bava mu migambwe itandukanye hamwe no mu ntara zitandukanye bakwiye gufata inkingo zo gushyira imbere ubumwe bw'abanyagihugu muri iki gihe igihugu kigeramiwe. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yaribukije ko bihambaye ko abategetsi bo mu gihugu cya Iraq bisunga ibwirizwa shingiro mu gushinga leta nshasha bakabigira kandi bubahirije uburenganzira bw'abanyagihugu b'abasuni, abakurde hamwe n'abashia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziravugana n'amakungu hamwe n'ibihugu bibanye by'igihugu cya Iraq mu biganiro bifite umugambi wo kwerekana ukuntu murwi ISIL ushobora kudurumbanya umutekano mu ntara yose. Ibyo bifite umugambi kandi wo kumvisha ibyo bihugu ko bitegerezwa gufasha igihugu cya Iraq muri iki gihe. Prezida Barack Obama ariko ariweza ingingo yofata zoshobora gufasha abasirikare b'igihugu cya Iraq gusubiza inyuma ibitero by'uyu murwi. Leta zunze za Amerika zizokora ibikenewe kugira ngo zifashe igihugu cya Iraq n'inyuma iyo ngwano, kandi zirateye akamo abanya Iraq bose kabasaba kunga ubumwe kugira ngo bashobore kugwanya ubwo bwicanyi kandi biyamirize n'urwanko ruranga uyo murwi urwanya ubutegetsi ISIL.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti turi kumwe, ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Ariko mbere yuko dusezeranaho, Oriane Tangishaka arabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Oriane, ngiye mikrofoni yawe.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Twabwiye yuko abategetsi ba Iraq batangaza ko abanyororo bashika kuri 44 bahitanywe n'igitero cyabaye ku ibohero riri mu gisagara cya Bakuba. Igicegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hatangaza ko byibonekeza ko imfashanyo yihuta ikenewe muri Iraq, ariko ntiyatomoye neza iyo mfashanyo yotangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariyo. Umushingantahe Biden yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimo mu gisagara cya Brasilia, aho yabonanye na Perezida wa Brazil Dilma Rousseff. Yongera avuga ko abanyayirak bakwiye kuja hamwe kugira bahagarike ubwicanyi bufatiye ku moko. Inzandiko zasohowe ejo ku munsi wa kabiri ziri kubiri n'iryo tangazo ku kibazo cy'uwishe abo banyororo niba bishwe n'imigwi yabitwaje ibigwanisho canke inzego zijejwe gucungira umutekano. Ivyegeranyo vyashikirijwe n'ibiro bijejwe gusuzuma ukuntu abo banyororo bapfuye zitangaza ko vyibonekeza ko bishwe n'amasasu yo mu gahanga canke munda, barashwe n'umuntu yabari hafi yabo cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayifashe umwe mu bikekwa kuba bagize igitero ku nyubako ya ambasade ya Amerika i Benghazi muri Libya, hagapfa ambasador Christopher Seven n'abandi banyamerika batatu. Ejo ku munsi wa kabiri, ibiro by'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyatangaje ko akagwi kadasanzwe k'abasirikare b'abanyamerika kafashe Ahmed Abu Katala ku munsi wa Mungu hafi y'igisagara cya Benghazi. Amakuru atangazwa avuga ko ubu Katala ari mu maboko y'igisirikare mu bwato bugwanira mu mazi, aho ariko arabazwa ibibazo nyuma yaho akazorungikwa n'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucigwa urubanza muri sentare y'imanza zisanzwe ku vyagirizo by'ubwicanyi. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga igihe ico gitero caba, mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu kuri shene ya televiziyo y'Abanyamerika CNN, yavuze ko gushika n'ubu agifise ibibazo byinshi kuvyabereye muri ico gitero, akavuga ko habaye bitumvikana byinshi kandi ko byari ibihe bitoroshe. Yongi avuga ko yizeye ko ifatwa rya Katala rizotuma haboneka inyishu zitari nke ku bibazo vyerekeye abateguye ico gitero n'imigambi bari bafise. Umugwi A mu gikombe c'isi cy'umupira w'amaguru, Cameroon na Croatia biraza guhangana kuri uno munsi wa gatatu mu mukino uza kubera mu gisagara cya Manuas. Tubibutse ko mu ndwi iheze Brazil yatsinze Croatia, Mexique nayo itsinda Cameroon.
Shuti turi kumwe, ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje. Ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato cyane saa 12 hagataho. Mbifurije amahoro n'amahirwe, mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.